زن بیرفتن میرن نه
مخورو 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 یران بیلوی
Mwaramutse canke mwiriwe ncuti na mubakunzi ba kaduye nzamba gateka kawe turuko munsi w'Imana ni igenekerezo ya 2023 kwezi n'umukakaro umwaka w'2023 numwanya wo kubashikiza amakuru amwamwe yaranze inondwi turiko turasozera mukamwashikizwa na Je Bonfice Niyongere ano makuru yaranze inondwi turiko turasozera tuyahere mu gisata c'ubutungane na gateka kazi na muntu amashyaka hamwe arwanya ubwicanyi bw'ihonyabwoko Ase genocide chili moso igisata cha Canada n'igisata cha Suede basaba abana gatya kazi na muntu gushigikira abakorewe ubwicanyi ibugendana mu mwaka w'1996 mu kurondera ubutungane mpuzamakungu bushobora guhana abakoze ayo mabi ako kamo kakaba gatewe na Ase genocide chili moso igisata cha Canada na Suede biri mu itangazo bashize ahabona ku munsi wa gatanu hibukwa imyaka 27 iheze habaye ubwicanyi mu ijoro ryo kuwa 2021 mukakara umwaka w'1996 ubwicanyi bwakozwe n'umuhari CNDD-FDD wari kurwana na leta icyo gihe Dr Emmanuel Nkurunziza n'umunyamahanga mukuru wa genocide cirimoso igisata cha Canada arahumuriza ababuze ababa ko bitebuke bazoronka ubutungane tumwumvirize
kwabanje kunamira abo bantu atakindi bapfuye bazira kiretse ko babusara abatutsi duca tuboneraho n'akaryo ko kuremesha abasigaye tubabwira yuko borema ntibacibwe intege no kubona igihugu kirongowe n'abakozi igihonyabwoko yuko bite bitebuke nta mvura idahita hazogera igihe igihugu ikarongogwa n'abashyira imbere ubutungane by'ukuri ariko na cane cane atarebo bakoze ihonyabwoko kubera ibiri mu Burundi atanahamwe birakaboneka ahandi bakoze ihonyabwoko ntashirwa ku butegetsi twaboneye akaryo gusa twibutse n'ingene byagenze kugira ngo ico gitero kibe kuko nticare icambere nkuko twabivuze byari byatumye 1993 mu kwezi kw'icumi aho umugambo watwara ico gihe witwaje ngo nuko umukuru w'igihugu yari ahari yishwe waciye wirara mu batutsi ugasasika ukajaniranya n'abahutu bari mu mugambo w'adasigana ibiprona uno munsi kandi kashye kabakariyo kukwibutsa abandi bacika cumu bahaswe kwishwa canke biciwe yuko buja hamwe bakabandanya iki gikorwa batanguye ciza cyo kudushikiriza ibimenyetso by'ihonyabwoko n'ayandi mabi yakozwe n'aba bagifukamye umuntu uno munsi kugira ngo hageze tuzobishikize umugwi kurondera ukuri no kunwanisha abarundi by'ukuri atari severe hari uno munsi kuko tubone hakuryo kukubibutsa yuko yashizweho n'intwari itabereye intwaro irongowe n'abakozi igihonyabwoko gutyo o bikaba bitumvikana bikaba bitokomerwa yuko bene gukora mabi makuru makuru atohozwa abari bo bagena bene kutohoza ayo mabi nico gituma twaciye dusaba ayandi mashirahamwe akora mu gisata gateka kazi na muntu na cane cane abakora ibikorwa byo kwibuka abakora ibikorwa byo kwibuka so bigando de la memoire yuko bokora ibishoboka byose bagasaba yuko isevere iharu no munsi atakindi kwata kuryanisha abarundi mu kwikundwa kaza kubahutu gusa ikarenza uruhu rw'amazi kuko honya bwo kujyakorewa abatutsi yuko bosaba yuko ibikorwa byabo bihagarara burundu hanyuma ibikorwa byo ku rondera ukuri no kunyanisha abarundi bikazosubira kuba rukubera igihugu gitwagwa n'abatakoze honyabwoko
tukiri muri ico gisata nyine c'ubutungane abacamanza bashashe mu rubanza rw'umunyeshuri Kristera ndayishimiye aburana n'uwari umuyobozi wo kwishuri ryisumbuye rya Mugendo muri komine Ntega Oscar Nemeyimana amwagiriza ko yashatse kumushurashuza rwabayemwo ugusamara kwabo bacamanza ibyo byamenyeshejwe ku wa kane uheze n'umushikiranganji w'ubutungane Domina Banyankimbona mu gihe yari yishikiye mu ntara ya Kirundo kuraba ingene iby'urubanza rwifashe ni mu gihe abo bacamanza bari basabiye igihano cyo gupfungwa umwaka w'umwigeme Kristina ndayishimiye yagirizwa kumena amabanga y'akazi umushikiranganji Domina Banyankimbona asaba abacamanza kwirinda gusamara bari mu kazi kugira amakosa nk'ayo ntazosubire
icyo twumvise nuko muri rusangi habaye ingorane kubijanye n'ingene bagiye barumviriza urubanza bituma haba rero gusamirana hirya no hino inkuru zitaryoshe kandi zitaryoheye ijisho kubona no kumva abajejwe ubutungane ngaha twabaha impanuro yuko bakwiye gukorana ubwira n'umwete bakareka agasamazi kuko ibyo twabonye nuko mu ngingo bafashe igakwira isi yose nuko habaye agasamazi muri bo barasamaye ntibahana hani byumviro bikwiye rero twabahaye impanuro yuko atangingo y'ubutungane nimwe yosubira gufatwa habaye gusamara ahubwo bo kenyera zikaguma kuko aho bigoye niho bisaba yuko abahakorera nabo bakenyera zikaguma kugira ngo bahangane nibigoye kandi tubizige yuko impanuro twabahaye bazozikorera ko nkankama rero tugiye duhanye ivyimbiro tuzokwama duhanurana kugira ngo ivyabaye ntibize bisubire bibe
ariko rero ivyo umushikiranganje domina banyankimbona ubutungane yashikirije ngo nokwigovyora kuko ntivyumvikana ingene umunyeshuri yagirizwa kuba yamenye amabanga y'akazi kandi atari umukozi ivyo bivugwa n'umushingwa manza Jean-Claude Ntiburumunsi ajuye gisata c'amategeko mwishira hamwe urukristo gishinzwe kugwanya isinzikazwa buzima rya kiremwa muntu akate Burundi tumwumvirize
twende dushobora kumva ukuntu dufatiye ku byavuzwe kandi nabo nyene bemanga muri cyo muri ugo rubanza rwabo ku muntu yivye ikibazo cyo mwishuri ashobora gukurikiranwa ko yoba yamenye amabanga y'akazi ibyo ni bintu nibaza ko birengeye umutwe abantu atasiguro nimwe koshora kubironkera kubona naho bakiye bihutira kumufunga navyo nyine turabona yuko byari bikwiye ko hamenyekana igituma kuko twashaka kwibutsa yuko umuntu wese akoze ikosa rihanwa n'amabere n'igitabo mpana byaha wese ntaca apfungwa mugihe atarubanza rura mucigo byo gusifungwa byagateganyo mbere itegeko amategeko aravuga neza ryari umuntu ashobora gupfungwa mugihe atarubanza ruracibwa ibyo video byo gufunga byagateganyo ni ingingo rero zisanzwe zizwi ziri mu mategeko kandi udashobora kurenza ko nimwe kubona rero ko baciye bihutira kumufunga navyo nyine biraboneka yuko hoba hari ikintu kinyegeje inyuma ico rero nico umushikiranganje yateza kuja kurondera cyane kugira kimenye asanze ku mbure hari bari ko bakoreshwa n'abandi akabahana kuko bataye bamaze guta ibanga ry'ubucamanza
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
abamenyesha makuru barundi ntibazodebukirwa no gusaba ubutungane bwa mugenzi wabo Yohani Bigirimana w'ikinyamakuru iwacu gushika aho kuri kuzoja habona ivyo nibishikizwa na Alexandre Niyunge ko arongo ishiramwe ry'abamenyesha makuru IBG agasaba abajeje intwaro kugira ico bashikiriza kubijanye n'inyuruzwa nibugurengero cy'umenyesha makuru Yohani Bigirimana kuko aciye imyaka indwi abuzwe irengero tumwumvirize
imyaka indwi yose yarumanye umumenyesha makuru mugenzi wacu Jean Bigirimana agiye amazima yongo anyurujwe akanyuruzwa n'abantu bari mu iperereza birababaje ko gushika no munsi imyaka yose irinze igeraha hatarigera haboneka ukuri kuri iryo nyuruzwa ry'uwo mugenzi wacu yagiye amazima yongo kuri uno munsi mu runani rw'amenyesha makuru mu Burundi tubandanya tumenyesha umubabaro dufise wo kuva ico gihe kubona umuntu agenda amazima yongo murango uramye bikaba kamizwe n'ingoma mu gihugu citwa ko gifise ubutungane turasubiye gusaba dushimitse yuko inzego z'u Burundi zo gira ico dushikije kwinyuruzwa n'ibugwa rengero ry'uwo mugenzi wacu Jean Bigirimana ubutungane ntituzohengeshanya kugusaba tuzobandanya tubusaba kanatsinda tebe bitebuke urina ntibutera ku mpeshi uko kuri kuzoteba kuja habona intahe niyasubije ijambo yezi kubita mu gahanga abakoze mu mabi bagahekura umuryango w'amaraso wa Jean Bigirimana bagahekura umuryango w'amenyesha makuru yemeje ko tutazohengeshanya kubandanya turondera ukuri kuri iryo nyuruzwa rya mugenzi wacu Jean Bigirimana ubutungane tuzobandanya turondera mpaka dutebe tuburonke
umumenyesha makuru Jean Bigirimana w'ikinyamakuru iwacu yabuzwe irengero ku igenekerezo rya 2022 mu kakaro hari mu mwaka w'2016 abamubonye ubwa nyuma bakavuga ko bamubonye muri zone Bugarama muri komine n'intara ya Murambwe aho bemeza ko yahagaritswe n'abakozi b'iperereza umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu bari kumwe n'ubukigega cya leta barashize umukono ku wa 12 mu kakaro uyu mwaka tegeko risubiramo ibiciro bya ngombwa n'izindi mpapuro zitangirwa muri komisariya nkuru y'igipolisi cy'Inyamiramabi. Ikigaragara muri iryo tegeko akaba ari uko amafaranga azohora ariko kugira ngo ukeneye izo mpapuro ashobore kuzironka yadogirwe cyane. Reka inkuru tuyibaze Signorine nije imbere.
Iryo tegeko rishasha ryateweho igikumu n'abashikiranganje babiri w'intwaro yo hagati mu gihugu n'ubukigega cya leta rishinga ibiciro bishasha byo kuronka ibyangombwa bimwe bimwe, bigaragara ko ibyo biciro byadugijwe inshuro zitatu canke zirenga. Nk'akarorero, kugira umuntu ashobore kuronka urupapuro rwerekana ko umuntu adakurikiranwa n'ubutungane ku bafise ubwenegihugu bahora bariha amafaranga igihumbi, iryo tegeko rishasha ryashinze ko abarundi bazohora bariha ibihumbi bitanu. Nayo abaturuka mu bihugu vya Afrika nabo nyene mu itegeko rya kera bahora bariha igihumbi, ubu bazohora bariha ibihumbi bitanu. Abava mu bindi bihugu nabone bariha igihumbi cyo kimwe n'abarundi, ubu bazohora batanga ibihumbi 10 kugira baronse ugo rupapuro. Ivyahindutse kandi muri iryo tegeko nshikiranganje harimo ibintu bimwe bimwe bitahora birihishwa haba ku barundi no ku banyamahanga. Aho umuntu yovuga nko gufata makanda, ubu umurundi akeneye ico gikorwa azohora ariha ibihumbi 30, naho umunyafrika aba mu Burundi ari ibihumbi 40, abandi baturuka mu bindi bihugu bazokwishura ibihumbi 50 vy'amarundi. Kurondera urupapuro rujanye n'ivyegeranye ijwe n'ubutungane expertise judiciaire rwahora rutangwa ku buntu, ubu urukeneye azohora ariha ibihumbi 10. Iryo tegeko riraraba kandi n'abakeneye uruhusha rwo kuronka iparati zaba iz'amapikipiki canke iz'imiduga. Ubwo rupapuro rwahora rurihwa amafaranga angana igihumbi n'amajana 5. Itegeko rishasha rikaba rishinga igiciro c'amafaranga yo kuriha hakurikijwe ibiro vy'imodokari. Ibyo biciro bikaba biva ku mafaranga 150,000 n'amajana 5. Urupapuro rwo kurondera imodoka yazimiye rwahora rutangwa ku buntu. Iryo tegeko rishasha rishinga igiciro c'ibihumbi 10 kugira umuntu ashobore kuronswa.
Signorine nije imbere arakenuye kubijanye n'iryo tegeko riherutse gushyirwa ku mukono n'abo bashikanganje babiri suramwe ibiciro byo kuronka impapuro zimwe zimwe. Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parisema akavuga ko ibyo biciro byadugiriro cyane, akabona ko iryo duzwa ari ukugira ngo leta ishobore kuronka amafaranga yashize mu nteguro y'amahera azokoreshwa kuko atayandi mikoro ifise. Tumutege yompi
ugaragaje kuraha mu nteguro y'amafaranga leta izokoresha uyu mwaka. Ubona yuko amafaranga azova mu bijanye n'impapuro za leta zironka abanyagihugu kugira baronke serivisi zimwe zimwe zariyongereye cyane. Amafaranga ariyongereye cyane gose, urumva leta yafashe yuko icyo gisata cyuzakira yitera amahera. Iyi ama ordonance zarasohoka rero ni mu ntumbero yo kuduza ibiciro by'izo mpapuro kugira baze bakwiza amafaranga bifuza. Nuko rero bimeze mugabe rero ico bica biza rumva ni ya mikuri amwe ne y'umunyagihugu adahinduka. Usanga impapuro z'impapuro rwahora ku 10,000 bige ku 30,000 rwahora rugugubirwage rukaduga ku 100,000 cyane rukinyinshuro na inshuro zibiri. Amiko nayo ni ya yandi bisanzwe mu buru two twaje mu ngwane z'ubutunzi, aho ibiciro guma byiyongera kandi uburyo atabuhari. Ni kibazo rero ku buryo muri ibihe bisabiza ingwane mu by'ubutunzi, kuko n'ubundi naye mafaranga nubwo yagwiriye bariko baratoza haguma cagihengeri n'ubundi uzosanga leta mu kugikura mu nzi uzosanga iriko yikora ku madeni.
Ishirahamwe ry'abaguzi Aboko ribona ko atari leta itari gufata ingingo itagishije inama abo vyega, rigasaba ko igihe cyose habaye ingingo nk'izo abaguzi bobanza kubimenyeshwa nabo nyine bagatanga intererano zabo n'ivyiyumviro vyabo. Ino ngaha nyene duciye dusozera no makuru yaranze ino ndwi turiko turasozera. Bumvise niyongere nariko ndabashikiza, ndabike banure, ndabifuriza kugira umunsi mwiza w'Imana n'indwi y'ibikorwa nziza aho bukera.
Makuru yaranze inoni.